Ikete Paulo yandikiye Abaroma. Abaroma ikigabane cya mbere. Jewe Paulo umushumba wa Yesu Kristo, nahamagariye ubutumwa bw'Imana. Imana yo basezeraniye kera, ibivugiye mu bo yavugisha, nabo bakabwandika mu byanditswe byera. Buvuga iby'umwana wayo, yavutse mu buryo bw'umuntu, mu ruvyaro rwa Dawidi. Ariko mu buryo bwa mwemu yera, yerekanye ko ari umwana w'Imana, ukuzuka kuya kwerekanishije ubushobozi. Uwo ni Yesu Kristo umwami wacu. Twaronse ubuntu n'ibanga ryo kuba intumwa kubwiwe, kugira ngo mu mahanga yose harimwo abumvira Imana babiheshwa no kwizera. Kandi namwe muri bo mwahamagariwe kuba ba Yesu Kristo. Ndabandikiye mwese muri Roma mukundwa n'Imana, mwahamagariwe kuba bera. Ubuntu n'amahoro babemwo biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo bibabemo. Irya mbere, ndashima Imana yanje muri Yesu Kristo kubwanyu mwese, kuko inkuru y'ukwizera kwanye kuye mu isi yose. Imana nkorera mu mutima wanje, mvuga ubutumwa bwiza bw'umwana wayo, niyo ntanze kwicabona yuko ndabahoza mu kanwa budasiba. Iminsi yose uko nsenze, nsaba ngo ubuhohe ibigombye, Imana yemere kunzana amahoro no kunzana iwanyu. Uko nifuza kubabona kugira ngo ndabahe ingabire y'impemu ibaremeshe, niko guhumurizanya namwe mpumurizwe n'ukwizera kwanyu, namwe muhumurizwe n'ukwanje. Kandi bavukanye, singomba ngo mutamenya yuko kenshi nari mfise imigabo yo kuzi wanyu, kugira ngo namwe ndabamure mw'imbuto nk'uko nazibonye mu yandi mahanga. Ariko ngira ikimbuza kugeza n'ubu, mfitiye umwenda Abagiriki n'abanyamahanga badebagura, abanyabwenge bo n'ibijuju. Nico gituma jo kubwanje nitubwiye kubabwira ubutumwa bwiza namwe muri Roma. Ubutumwa bwiza ntibuntera isoni, kuko ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku miduka ageza ku Mugiriki. Kuko muri bwo ariho kugororoka kuva ku Mana guhishurwa, guheshwa n'ukwizera kukagwiza ukwizera, nk'uko vyanditswe ngo
umugororotsi azobeshwaho no kwizera.
Ishavu ry'Imana ryarahishuwe rivuye mu ijuru, yisuka kubayigarariza n'abagabitanya bakayongesha ukuri kugabitanya kwabo. Kuko ivyo umuntu yomenya vy'Imana vyerekanwa muri bo, Imana ariyo yabiberetse. Mbere kuva isi kiremwa, ivy'Imana bitunganye bitonwa n'amaso ari vyo bushobozi bwayo budashira, be n'ubumana bwayo biragaragara, bimenyekanishwa kuko bibonekera mu vyo yaremye, kugira ngo ntibagire ico bireguza. Kuko bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana, ntibayishime, ariko bacitse bimvira iby'ubusa, imitima yabo yujujicura umwiza, bigisa abanyabwenge bacika ibipfu. Icyubahiro cy'Imana idapfa baragikaba no gusenga ibishushanyo bisa n'umuntu apfa, iby'ibiguruka, iby'ibigenza amaguru ane, n'iby'ibikwega inda hasi. Nicyo catumye Imana ibaheba ngo bakore ibiteye isoni, bumvira iby'imitima yabo yifuza, bonone imibiri yabo, kuko ukuri kw'Imana bagukavye ibinyoma, bagasenga bagakorera icaremwe bakakirutisha iyakiremye, nikwiye gushimwa ibihe bidashira. Amina. Nicyo catumye Imana ibaheba ngo bifuze ivyonona, kuko abagore babo bahinduye ukundi c'imibiri yabo yaremewe, bayikoresha icitaremewe. Kandi n'abagabo nuko baretse kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe, bashuha babengukana. Abagabo bagirira abandi bagabo ibiteye isoni, kandi mu mibiri yabo bahabwa ingero zikwiranye n'ikosa ryabo. Kandi nk'uko banse kumenya Imana mu mitima yabo, niko Imana yabahebye ngo bagire imitima yakahebwe, bakora ibitabereye, buzuye kugabitanya kose, ukugira nabi, ukwifuza n'urwanko rw'ubusa, buzuye igono, ubwicanyi, gutongana, ubugunge, ukwitamba ku muvyimba, abaneguranira mu vyongorerano, abavuga abandi nabi, abanka Imana, abatukana, abibona, abirarira, abigenera ibibi, abatumvira abavyeyi, ibipfu, abava mu isezerano, abadakunda n'ababo n'imburakigongwe. Abo naho bamenye urubanza Imana ica yuko abakora ibisa bityo bakwiye gupfa, ntiyabikora gusa ariko batako bagashima n'ababikora.